dukomereze mu Bufaransa aho abahoze ari abaministri ku butegetsi bwa Perezida François Mitterrand barenga 20 bandikiye umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya gisosialiste PS bamusaba gufatira ibihano umunyapolitiki Raphael Glucksmann. Ibinyamakuru byo mu Bufaransa byabonye iyo baruwa byanditse ko abo banyapolitiki bavuga ko uwo mugabo washinja Mitterrand ubufatanyacyaha muri jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994. Bwana Glucksmann niwe uyoboye urutonde ishyaka ry'abasosiyaliste rifatanije n'ishyaka rye ryitwa Place Publique, urutonde rw'abakandida baharanira intebe mu nteko nshingamategeko y'umuryango umwe bw'Uburayi ni mu matora ateganijwe mu cyumweru gitaha. N'inkuru mugezweho na Fenega Kwaya.
Mu ibaruwa bandikiye umunyamabanga mukuru w'ishyaka ry'abasosiyaliste Olivier Faure ku itariki ya 9 z'uku kwezi kwa gatanu, abahoze ari abashikiranganje 23 muri leta y'Ubufaransa baramagana ibyavuzwe n'umunyapolitike Raphael Glucksmann wiyamamariza kuba umushingamateka mu nteko nshingamateka y'Uburayi mu matora ateganijwe ku itariki 26 z'uku kwezi. Ikinyamakuru Jeune Afrique kivuga yuko bwana Raphael yavuze ko uwahoze ari umukuru w'Ubufaransa François Mitterrand yagize uruhare rutaziguye muri jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994. Ikindi kinyamakuru kigenga Rokanara Enchaîné kivuga yuko ibaruwa iriho imikono y'abantu 23 barimo Jacques Lang, Hubert Védrine, Bernard Cazeneuve n'abandi bo mu ishyaka rya gisosialiste bahoze ari abashyiranganje muri leta zinyuranye banenga ibyatangajwe na Raphael. Bavuga yuko ibyavuzwe n'uyu munyapolitike nta shingiro bifite, bakamusaba rero kubivuguruza. Rokanara Enchaîné ivuga yuko mu nyandiko yabo bagira bati ni gute umuntu atangaza biriya kandi Ubufaransa aricyo gihugu cyonyine nyuma y'uburenganzira bwatanzwe n'umuryango w'abibumbye cyohereje ingabo zo gutabara mu gihe cya jenoside ngo zikize abantu nyamara isi yose yari igize ntibindeba. Aba bashikiranganje bavuga yuko politike y'Ubufaransa mu Rwanda icyo gihe ishobora kunengwa, ariko ko nta bimenyetso bifatika bihari bihamya ibyatangajwe na Raphael kuri Mitterrand. Raphael ntiyivuguruje, ibiro ntaramakuru bya AFP bivuga yuko muri uku kwezi Radio J yo mu Faransa yamubajije kuri ibi yatangaje, maze avuga yuko Ubufaransa bwafashije ubutegetsi bwakoze jenoside mu buryo bwa politike no mu buryo bw'amafaranga igihe François Mitterrand yari perezida. Ubutegetsi bw'u Rwanda busanzwe bushinja ubwo Bufaransa kugira uruhare rutaziguye muri jenoside mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1994. Ubufaransa ariko ntibwemere ibi birego. Mu myaka 25 ishize ubutegetsi bw'ibihugu byombi bwagiye bugirana ubushyamirane bwa politike kuva mu 2015 igihe wari uhagarariye Ubufaransa mu Rwanda Michel Fesche avayo, Ubufaransa nta wundi bwari bwohereza mu Rwanda. Tariki ya 8 z'uku kwezi gushize kwa 4 mu kiganiro n'abanyamakuru Perezida Paul Kagame yavuze yuko ubu umubano w'ibyo bihugu ufite isura nziza kuko Perezida Macron afite ubushake bwo gukemura ibibazo biri hagati y'ibyo bihugu. Muri iki cyumweru ubutegetsi bw'Ubufaransa bwatangaje yuko umunsi w'itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 buri mwaka uzaba umunsi wo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi ku rwego rw'umurwa mukuru wa Paris.
Amatora y'abadepite mu nteko nshingamategeko y'Uburayi rero si ku itariki ya 26 za kuno kwezi, ahubwo no ku itariki ya 23 za kuno kwezi mu cyumweru gitaha.